bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteze amatu biganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri cya gatano muri kumwe na Jodiane nahaze ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Musaze leta y'Uburundi ko Yehova mukanama gakuru kagenda atakandura muntu muri koni. Musaze kandi leta y'Uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashyigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi.
Uyu ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe rigwanya akarenganyo na kamwana wa mama mu Burundi Folicon F ri mu mashirahamwe asaba leta kuvavanwa n'akanama ka ONU kajejwe ivy'agateka kazi na muntu.
Madame Michelle Bachelet ko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izokitangura gukora ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana barije neza.
Uyu nawe ni Gilbert Bekonjangwa we arongoye ishyirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi asanga igikenewe hagukinjura ari nyabuna guhuru uhusha ico gisata kikaza gukorera mu Burundi. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hatomwe hafi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze hamwe mashamwa dahilanira ivyicaro vya politike mu Burundi yatunganije imyerekano kuri no wa gatandatu aho yasavye leta gukura igihugu cyo Burundi mu kanama ka ONU kajeje vy'agateka kazi na muntu. Ishamwe Onelope ryo ribona ko kumvikana kwa leta n'ico gisata ca ONU ari vyo bikenewe. Inkuru irambuye na mgenzi wacu Ibujumbura Raymond Zimana yakurikiranye ivyo myerekano.
Kwa niko vizari mbeze mnyele kano ya tunga nijwe na wamu mwato we mwisagara chabu Jumbura hamwe na mwishira madahara nilivisharo vya politike. Kupa mkiwanza chitiri wishira mwumuza makungu oni waga na ikiwanza chuki kukira kuburundi zabi nyandiko nivzi bugo vya shikiri zbo vizyo sebzari vizyo kuya mirizigi sata chao ni kilidro katika kamun Jirari ya kizima na rongo ishira mwe ligwanya kare nganyo na kamwa na wama mamu Burundi Folicon F aseru kia yandi mashira mwe ya sabijire ita kubavandura na kanama kao ni kajirwe kija katika kamunu.
Musaze leta y'Uburundi ko Yehova mukanama gakuru kajejeje atakandura muntu muri koni. Musaze kandi leta y'Uburundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashyigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kuwa 13 Musama 2015. Musabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gukura ku rutonde Burundi mu bihugu biri mu mutekano muke kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi umutekano n'amahoro bitsimbataje mu ntara zose n'amakomine yose.
Mu gihe ayo mashyirahamwe akiri umukenya igisata cabonekeje iby'agateka ka muntu mwishyirahamwe rijeje gukurikirana amatora n'iterambere Onelope Burundi bobo si uko babibona. Gilbert Bekonjangwa arongoye iryo shyirahamwe asaba ahubwo ko icyo gisata cyohabwa uburenganzira bwo kuza gukorera ku gataka k'u Burundi kugira akogwa ivyegeranyo bidahengana.
Nuko umukuru w'igisata cy'agateka kazina muntu ku isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro ya ONU iri ngaha mu Burundi izokitangura gukora. Niyo ikenewe yuko iyo biro ya ONU iva mu Burundi kugira ngo ivyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho. Twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana barije neza.
Muri leta y'u Burundi ho ntibarota bemerera abo bajejwe agateka ka muntu gonyoza ikirenge mu Burundi. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwo avuga ko ujejwe gutohoza iby'agateka ka muntu ku Burundi wongerwa ikiringo canke utacongerwa ivyo ukora ataco bivuze ku gihugu cy'u Burundi.
Nubwa menshi twabaha ikiringo ababaha ikiringo bazobonga canke bareke ntibitwaba ivyabo ntibitwaba kandi kuva mu 2015 bamye badutega imitsi guko nyene twitegura badutega tutegura badutega dutegura. Nibamenye yuko tutegeza kuja matora rusangi amatora ya demokrasi nkuko abarundi bavyifuza na utuzi nitwagiye inama nidukorana nawo bazokora ivyabo hano twe dukorere abarundi ndee mushya muza makungu none ni kuvuga iki twenje twitwe mushya muza makungu none twe twabushizeho umugwi dutugenga amaso y'ibikere ntabuza abavoma kuvoma twebwe rero ubu bazovuga twe tubandanye
ivyo kwemereza igisata kijejo gatika ka muntu cane cane cegeranyo guheruka gushikirizwa n'abahinga bigenga bajejwe amatoza kubijanye na gatika ka muntu vyatangujwe na leta y'u Burundi kuwa gatandatu w'indwiheze bikaba vyakozwe mu ntara zose zigize igihugu abagize umugwi ujejwe amatoza kubijanye niho nyangwa y'agatika ka muntu mu Burundi bashikirije icegeranyo mu kanama kaoni kajejwe y'agatika ka muntu kwa 17 kwezi kw'icyenda 2018 icegeranyo cerekana ko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'agahomera bunwa mbere kinado mu rutoki kuri bamwe mu ndongozi z'igihugu ko bari mu bahonyanga bikomeye y'agatika ka muntu mu Burundi bimwe mu bihugu byitavye iyo nama bikaba vyasavye kuyo mugwi wongegwa ikiringo cy'umwaka kugira ubandanye igikorwa naho leta y'u Burundi yemeza kubyashikirijwe atafatiro bivize birigasaba kuyo mugwi wofutwa kuko amahoro yagaruze mu gihugu cyose ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Remonzimana rakinuye amakuru yo mu Burundi tuyabandanirize mu bijanye byo kubungabunga amagara y'abantu bushikiranganje buraba ivy'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida butangaza kwica 94% kw'ijana by'abarundi ariyo badafise utuzu twa surwumwe ivyo bigatuma abana baharurwa kwica 61% kw'ijana batarakwiza imyaka 5 bahitanywa n'ingwara zivuye kwisukurike mugenzi wacu mu ntara ya Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana atugire kumuriri wino nkuru
Nkuko vyerekanwa n'ibiharuro bivyo mushikiranganje bw'amagara y'abantu kugwanya sida mu Burundi ibice birenga 90% vy'abarundi nta misara niteguye neza bafise Prosper Muyuku ajeje isaha kiraba ivy'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu kugwanya sida
Binshi cyane muri iki gihugu cacu ibice birenga 94% bakoresha utuzu twasugumwe atako twifashe twitiranwa cyukimwe no gupfa aho twitumye ari ku musozi canke muhira mugabo mu kinogo casamye kidashobora gutunganya neza iyo myanda ngo ntagire ikindi gisora kuyikorako
umutegetsi abandanye amenyesha ko ibice birenga gato 61% vy'abana bari munsi y'imyaka 5 bitaba imana bituruka ku ngwara ziva ku isukurike ahanini zifatira ku rutuzu twasugumwe tumeze neza eka n'urombo ku gihugu iyo abenyagihugu badafite imisarani myiza ruba runini nk'uko bivugwa na Prosper Muyuku
amagara arahungabana hacagwirana ingwara zo gucibwamo inzoka zo munda ingwara zifatira mu mahaha ugasanga zica ibice hafi 61% abana batarakwiza imyaka 5 ugira kabiri bituma ubutunzi bwacu bugabanuka cyane kuko nta muntu ariko aracibwamo nta muntu ariko aradawa nta muntu yuzuye inda nta muntu ariko aribwa ashobora kwima ashobora kugira icyo atereriye mu iterambere izindi nkurikizi zikomeye ni izo ku bidukikije ibidukikije nk'aho tugenda aho tugendera iyo hanuka mwumva ko umuyaga uba wamaze guhumana iyo vyandukije amazi mwumva ko amazi yaba yamaze kumana
uwo mutegetsi wo mushikiranganje aravuga umusarani kuja amategeko uko bumeze
akazu ka sugumwe gafise ikinogo gafise isaso y'intebe rimwe gusa hanyuma kakaba kubakiye makagese gipfundikizo n'umuryango bugaruka kugira umuntu yitenzure atagahinda afise atabwoba afise bwamubona hirya no hino
ni kuri izo mpamvu intumwa z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bagize ingendo mu ntara zose z'u Burundi bahimiriza abajeje intwaro ku bijanye n'imisarani ibereye inyuma y'izo ngendo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bifuza ko meza atatari imbere abarundi bose babasutuzu twasugumwe tubereye nk'uko bivugwa na Prosper Muyuku
dukiniko ibyo bintu by'isuku biri bihangira igihugu rwose kuburyo nk'umukingo cy'amezi atatu yimirije atarugo na rumwe mu Burundi rwaba rudafite musarane ubereye atarugo na rumwe mu Burundi rwaba rufite udafise akazu k'ubwogero twarabibonye nta gihugu gishobora gutera imbere abene gihugu batarasezerera gupfa aho bitumye
naho ku Barundi batazo kwitaba ko kamo ko gutegura imisarani myiza akanywafi karabarindiriye
itegeko rigenga isuku n'isukura rihutse gusinywa n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu guheze hari naco gituma tubwira mu kwigisha bine gutabwira tuti nimukeneye guhanwa mukeneye guhanurwa mugo tuzi ko ari intumva igihe cyose amari intumva abananiranye bazocishamwo babanywafi kugira babakebure kuko ivyo tubabwira ni ku neza yabo
abarundi bizoneka ko tabuje wafise ko kwibakira imisarani imeze neza uwo mutegetsi wo mushikiranga ndivuga amagara y'abantu amagara y'abarundi gufashanya kugira ngo bose bashike kwihangiro ubushikiranga ndibwihaye igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda naho umugambwe PS imbera kuri utangaza ko witeguriye gushikana imbere y'ubutungane Maître Ntaganda Bernard yitirira uwo mu rugambwe hakavuga ivyo utavuze mu kiganiro uburamutswa uyo mugambwe yihaye amenyesha makuru ejo kuwa gatanu mu Kabunani Christine yavuze ko ivyo Ntaganda avuga abivuga ku gatwe kiwe Asumta Kabuyi niwe yaduteguriye ino nkuru
Ishaka PS imbera kuri yowe na depute Mukaburani Christina yavuga ko ryatangiye gutegura uburyo ryazashyikiriza Maître Bernard Ntaganda inzego z'ubutabera kubera ibikorwa arimo kwitiririra ishyaka kandi atakiribarizwamo Ishaka PS imbera kuri ryabitangaje mu kiganiro cya itangazamakuru kuri uyu wa gatanu kiganiro cyaje nyuma y'itangazo ryasohowe kuri uyu wa kane na Maître Bernard Ntaganda mu izina ry'Ishaka PS imbera kuri rivuga ko Ingabire Victoire uheruka kurekurwa ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika ashyirwaho iterabwoba itangazo Maître Ntaganda yasohoye ryaje rikurikira ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu ubwo yarahizaga abagize inteko ishinga amategeko kuwa gatatu w'iki cyumweru muri iri jambo umukuru w'igihugu yumvikanye avuga ko Madame Ingabire Victoire akomeje kuvuga ko nta mbabazi yasabye kuko nta cyaha yakoze umukuru w'igihugu avuga ko Ingabire Victoire akomeje kwitwara gutya yazisanga yasubiye muri gereza iri jambo niryo ryatumye Maître Ntaganda Bernard asohora itangazo kuri uyu wa kane yamaganiza imvugo avuga ko zirimo iterabwoba ishyaka PS imbera kuri rikaba ryahise ritangaza ko ryitandukanije n'izi mvugo za Maître Ntaganda uyu ni umuyobozi wa PS imbera kuri ku rwego rw'igihugu Christine Mukabunani na Bwana Ruwinza bakenga mu Rwandashyaka wa PS imbera kuri
abantu bose tubatangariza ko PS imbera kuri kigeze cyangwa itangazo ivuga ibyerekeranye na n'igikorwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika maze iminsi akoze cyo kuha imbabazi abantu bari bafunzwe bamwe muri bo akabayikura kandi abihererwa uburenganzira n'itegeko nshinga
ntabwo dushobora kwihanganira umuntu uwo ari we wese ushobora kuza ngo yise umunyepolitike yaba yikorera ku giti cye cyangwa se yiyitirira umutwe w'ishyaka runaka ngo yubahuke umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu ari kugeza ku banyarwanda ijambo yabateguriye noneho we aze ahubwo avuge ati iri jambo yavugaga usange abishyize ku mutwe wa politike akomokamo
nubwo depute Mukaburani Christine akomeje kwemeza ko Ntaganda Bernard yirukanwe mu ishyaka ubakaba ntawazwi muri PS imbera kuri Maître Ntaganda Bernard we yumvikanye mu gitondo cyo kuri wa gatanu kuri radio rya Amerika avuga ko ari uhagarariye ishyaka imbere y'amategeko
hari ikintu mugomba gusobanukirwa mugomba kugwa mu mutego ibintu FPR ivuga cyangwa se ibintu byo gusisiranya bya FPR ntabwo igice kiriya bava ngo kiyobowe na Mukabunani ari igice cyemewe n'amategeko bisobanutse kiriya ni igice cyemewe na FPA ntabwo rero igice cyemewe na FPR bivuga ko ari igice cyemewe n'amategeko igice cyemewe n'amategeko ni igice kiyobora ishyaka PS imbere kuri nk'uko amategeko agenga abanyapolitiki n'imitwe ya politiki ayo mategeko arasobanutse
Iri shyaka risobanura ko rizifashisha amategeko arigenga risanzwe rikurikiza ryihanangiriza Maître Ntaganda
amategeko ngengamikorere yacu rero avuga ko niba umuntu yitwaye nabi murabaza mukamwihanangiriza bwa mbere mukamwihanangiriza bwa kabiri mukamwihanangiriza bwa gatatu noneho ubwa kane mukamwandikira mukamwihanangiriza muvuga mu magambo ubwa kane mukamwandikira n'ubwa gatanu mukongera n'ubwa gatandatu
ijwi rya Amerika ryabajije Madamu Mukabunani Christina uko iri shyaka rizandikira Maître Ntaganda Bernard rimwihanangiriza kandi atakira umunyamuryango wa PS imbera kuri kuko PS imbera kuri ivuga ko yamwirukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi dore igisubizo cyatanzwe na Mukabunani Christine
ukageraho yihanangirizwa akanga kumva tuzagera ku mutwara uko dutekereza nuko ntabwo twahita tujya mu rukiko uyu munsi mu gitondo ngo tujye mu rukiko ariko ni ikibazo dufite tugomba gukomeza natwe tukijyaho inama tuvuga tuti ese ubundi ubu urumva iyi ni intambwe ya mbere duteye yo kubanza kugira ngo natwe dukoreshe itangazamakuru dukuru urujijo kwanza mu bantu hanyuma ikibazo dukomeze tukijyeho dukomeze duhana hano inama duhana ibitekerezo tuvese dushake umunyamategeko adukorere ikirego neza
PS imbera kuri ivuga ko yirukanye Maître Ntaganda Bernard mu mwaka wa 2010 ku buryo batakibarizwa mu buyobozi bw'ishyaka ndetse nabe n'umunyamuryango Ntaganda Bernard we yakomeje kumvikanisha asohora amatangazo menshi avuga ko ari we perezida w'ishyaka PS imbera kuri Asumta Kabuyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta rakenuye duce tubandaniriza kwa Nyaburunga
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi tudushimye kugaruka ku tinzi y'abadasigana. Imyaka 57 irigoroye umugambwe w'abadasigana Iprona utahukanye insinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'9 umwaka w'1961. Iyo ntsinzi y'abadasigana yahavuye nashikana Uburundi kunayo kwikukira inyuma y'amezi 10 aho hakaba hari ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962. Umugambwe wa Rwagasore ufite byinshi usangiye muri kahise kawo n'aki gihugu kukaba nkako uwo mugambwe wabaye ku butegetsi imyaka yababa 40. Uwo mugambwe waciye mu bihe bitandukanye hamwe bikoroha ahandi bikawugumira. Warabaye umugambwe umwe rudende wiganziye leta, warabaye umugambwe w'ikisonga ryo ku butegetsi, warabaye mu migambo itavuga rumwe na leta, waranaciye mu bihe byo gushwanyagurika no gushamika no gucana mu kw'abadasigana. Muri make uwo mugambwe eraga ijyagwa gasore wagiye uguvyuka mu rugendo rwawo rwa politiki. Muri kino gihe umugambwe w'abadasigana Iprona ni umugambwe wemeza yuko uri mu itavuga rumwe na leta, mugabo hakaba abandi bawagiriza yuko uba wegereye ubutegetsi. Hakaba rero n'abandi biyita abadasigana batemegwa n'ubutegetsi bwemewe n'uwo mugambwe wa Rwagasore. Ubwo buzima bw'izinguzingu umugambwe w'abadasigana Iprona urabumaze mu imyaka irenga 10. Inyuma y'imyaka 57 iheze uwo mugambwe utahukanye insinzi wo bugifise icyo wirata muri politike yawo mu gihugu cy'u Burundi. Mbega urugendo rwa Iprona muri politike twovuga yuko bikuru bikuru byaruranze ari ibihe. Kadoza kuwo mugambwe wa Rwagasore koko nakahe ufatiye kuri kahise kawo no mu bihe ugezemo uyu munsi. Ibyo ni bike muri byinshi duteramira ko abatumire ni batatu. Olivier Nkurunziza ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Nkurunziza mwaramutse.
Bugake neza Jerome.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze cyane kudutumira.
Urakoze nawe. Honorable Fabien Banchija Nino ni umushinga amateka yigenga nawe yahoze mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Honorable mwaramutse.
Sinahoze. Kindi mudasigana.
Uri mudasigana wayiprona.
Wayiprona nyine ko iprona sije nayinjiye muri yanyinjiye.
Kaze kwa Nyaburunga.
Urakoze.
Turi kumwe kandi na Padiri Desire Yamuremye ni musesanguzi mu bya politiki. Padiri mwaramutse.
Amaro neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Mu gutangura mbere kwa Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Inyuma y'imyaka 57 Iprona imaze itahukanye insinzi uno munsi ico mwokwirata muri Iprona ni giki?
Iyo myaka 57 twirata ni imyaka ya gutsinda amatora kandi abarundi bibuke ko ayo matora ari yadushikanye ko ntayo kwikukira. Mugambwe rero badasigana baragize ibibazo uragira n'ibindi by'ubuzima kuko igihugu burafite ico bwaterereyemo. Mugambwe rero badasigana ufise imice itatu wabayemo kuko warabayeho mu gihe c'intwaro y'ubwami, wongera urabaho mu gihe cy'ama Republika bateye amakudeta, wongerera abaho n'igihe cy'umuzo wa demokarasi. Umugambwe rero w'abadasigana nabivuze gutyo kuko kugira ngo wumve neza ukuntu bagiye bagira ibibazo, ubuye umuntu amaze imyaka 60 ntashobora kuvuga ko atagize ingorane bwa barubeje. Sico kimwe n'umuntu amaze umwaka umwe, sico kimwe n'umuntu amaze imyaka 5. Ibona rero ingorane za mbere yagiye kugira zavuye kwigandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore kuko umuganwa w'adasigana iprona ubwa mbere mu 1958 bawimbira bari bagwagasore ba Paul Mirerekano ba Muhigwa ba Joseph Banu ba Mina Nugu Andre Rufuruguta ngenda ndumwe babihe umuhayi ba nabandi bari kumwe abo rero Rwagasore amaze gupfa harabaye uguharira kuwosubira kuba ugutwara umuganwa kuko Paul Mirerekano yavuga ati ndi mu bantu Rwagasore twari twaganiriye ko ari nzo cyantwara umugambwe ni none uno munsi ko nugo Andre ahejeje kurongora umugambwe nipfuza kajewe amatatire yahereye icyo gihe murumva yuko umugambwe w'adasigana inyuma yuko ganda kugwa kwa gasore kuko abasore harabaye ingorane so umugambwe rero ugize ingorane no munsi izo zari za mbere
ikintu ipro no munsi yo kwirata yigeranje n'iyindi migambwe kimwe gikomeye ivuga iti niganye n'iyindi migambwe ahico nirata
ugambira umugambwe w'adasigana n'umugambwe wazanye ntayo kwikukira icyo ne dushobora kukideha nta wundi umugambwe mu Burundi uzozanye ntayo kwikukira ikindi cyaka bitwirata nuko umugambwe w'adasigana mu migambwe yo muri Afrika isigaye yazanye independence iyitahindo yamazina yarazimanganye ariko umugambwe w'adasigana inyuma y'imyaka 60 uracariho naho ugira ingorane uracaterera mu buzima bw'igihugu ivyo rero biri mu byo twirata kandi ari navyo biduha umwizero ko umugambwe w'adasigana bitewe bitebuke uzogaruka kutegetse
yakoze reka mpindukire kwa honorable Fabien Matiganino umugambwe w'adasigana yiprona urawuzi
ndawuzi cyane nyene
bavuze ati umugambwe w'adasigana ukurimwe wowe urimwe
umugambwe w'adasigana yiprona ndimwe umugambwe ntanzego ndimwe kubira ingwana ariko aravuga zagize ishaka mu mugambwe
ushinga amateka
yego ndumushinga amateka
ko kwagwaza
oya sindi kwagwaza oya
ije cyo
kwanje twahuriye mu ngwana we yarafise tuja mu runani rumwe cyese ndiwe kwagwaza
uruwo kwanje
udasigana ego
uruwo kwagwagasore
cyane gusa urabivuze
basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe abarundi turi bamwe kandi twese twose rimwe basokuru bari bamwe banyokuru bari bamwe nimuze nimuze
mugambwe w'adasigana iprona bavuze ingorane nyinshi wagiye bacamwo hari cyo inyuma y'imyaka 50 nibwo bavuga kuti mugambwe w'adasigana iprona ndawu ndavuga ndabona cyo kwirata kuno munsi
eh se kwirata nibibuze kuko urumva namugira yayivuze ntaye kwikubya ntiba kabiri mugambwe w'adasigana
nimwe
rizima ha mugambwe w'adasigana iprona waragize ingorane nyinshi cyane turetse ko warawurongoye yawushinze nabo bari kumwe yavuye agandagugwa abakurikiye baragize ibibazo kuko hajya havuyemo imfizi mu rugo hari ikibazo ubumenya neza yuko by'ukuri ibi bitiri umugambwe kwa imyaka 40 sivyo ubwiye kurangira umugambwe iprona wagiye utwagwa urongogwa n'abari bawurongoye ni ukuvuga ko iprona nyuma yagwagasore utarengeje imyaka 8 gusa muri iyo myaka 8 nayo nyene harabaye ibibazo kuko wasanga hari umukuru w'umugambwe atwaye umwaka umwe ibiri kubera ibibazo byari mu gihugu ahantu bavuyemo umuntu akomeye handi hari kuko kwa koloni bari babona ko umugambi iprona ibyumbere wari ufise batagomba ko bitera imbere byaratumye yuko ingwara igende yabangaho nyene ugamugaho hinda ku burugozi bw'umugambi kuko hari ibibazo by'abantu baca baje mu matwa abandi bagateranya abantu n'abandi numvirije amajambo yashikirijwe kwa 18 nyakanga aho twari tu myaka 57 imbunga bidasigaye utaharukanye insinzi numvise amajambo atatu ijambo yanitije ijambo yanga yimpenda ijambo ya gashatsi
abo bose n'abakuru ba iprone
oya n'abadasigana ko umuntu abatatu b'abakuru bose bw'ikintu kimwe
n'abadasigana
n'abadasigana
nta mukuru ari mu wa iprone
muri bo ni yo mukuri gute kandi atakiriho n'amategeko wiyitanga n'umukuru n'uwateretsweho ni nka kudeta nkazimwe za mbere twako turavuga
uti wumvise
amagambo yaje nka kudeta nkazimwe za mbere mugabo ndamukengurukire cyane ijambo yashikirije
ukengurukira ninde
gashati yaje muri radio kiriti aravuga ijambo nakengurutse cyosha gusubiza iteka Burundi ati ibi bintu biko biravugwa bya duradure atakaze na muntu nibareke abantu badoje makete amazo tagicegeranyo kiboneka ibintu bije mu buryo
nashye
ndamutefona nariza mutefona je nyaka rihetse ndabimushimira ndumva yuko ariko arumva ko ibintu bivyo kwikukira akivyumva gatowe nico gituma mvize icizere yuko abo kwa DTC abo kwa ngayimpina abo kwa gashatse turashobora gusubiza
hano nabo kwa gwasa
oya
abo wabanse
abo sinabanse
abo gwasa nabo nyene
n'acu nto niwe yabuze ngurabo niwagutora
ije ngiye
nakureki nakure
gwasa nimba twarajanye mu bikogwa twara partenaire twari muri we oya twagiye tura partenaire kandi byaba ngombwa n'ubu tuzoje dugira partenariat nawe irega mwe guco muhinzi nuko
batangiye
nubu abadasiganije tugasubirana turashobora kugira partenariat nabo tubona duhuje
abo muhuje
byo mwanya twahuye
n'abisubiye n'abadasiganije bigero rya mate mu batora wifadikanije no wundi mugambwe wa mari wonyene na partenariat tugira
uje wagize ugose umugambwe oya kuyifara gumugadi kagarara igihugu mugabo aho barahihendeye baradusaba ikigongo barundi n'abadasigana bose
urakoze ndahindukiye ku musesanguzi mu vya politike umvirije abadasigana ibyo bavuze kubijanye n'ubuzima bwaranze iprona gushika no munsi nyuma y'imyaka 57 tawukanye nta insinzi mu matora uno munsi nk'umusesanguzi urashaka kugiranya ubuzima bwa politike ya iprona n'ubuzima bw'igihugu harimo iki
eh urakoze cyane jewe numvirije sino ya kumari nada kubigaruka ko nibaza ko twabanza kumenya imvo n'imvano igituma iprona yashyize ku yonsinze ya 18 ariko bagira umunsi mukuru inyuma y'imyaka 57 twabanza gushimikira kuri icyo kintu kuko nicyo kiza gusigura nibi by'ubu n'ibyaba n'ibyage muri itinere historique mu nzira ya Kahise Kamugambwe iprona murabona mu bisanzwe icyumviro cha mbere cy'umugambwe iprona bujyana cha mbere reka naho bona hajya ahantu ku mboga cyo bita ubumwe nibwo bushyigikira iterambere icyo cyumviro cyabaye cha mbere
kwa Nyaburunga
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe imyaka 57 igoroye umugambwe w'abadasigana iprona utahukanye insinzi mu matora y'abashinga amateka hakaba hari kuwa 18 ukwezi kw'icyenda umwaka w'1961 reka ndagushimire honorable Fabiano Wanshijyanino nibutsa yuko uri umushinga amateka yigenga wakoze no kwitaba kino kiganiro
urakoze cyane ndigenga kubera n'umugwi ndimo n'uwabigi ego cha
ariko ndumudasigana
w'indani w'imbere akomeye yavugira abanyagihugu
urakoze cyane ndagushimiye nawe Olivier Nkuru nziza nibutsa yuko uri umunyamabanga mukuru ukaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana iprona wakoze kita kino kiganiro
urakoze cyane aho dutumira kugira ngo tuvuge ubuzima bw'umugambwe rero umaze imyaka 56 ugira ibiwugora ni nacyo gituma nibyo byagoye umushinga w'amateka Fabiano twizera neza ko tuzobigorora kugira ngo umugambwe w'adasigana ukomere kandi nawe turamwemerera tuzomwakira n'ugweze n'amahoro
urakoze ndagushimire nawe musesanguzi Patrick Desire Muremye wakoze kikaba kino kiganiro
urakoze cyane urabona yuko demokarasi mu Burundi irikirakura iyo numvise ingene abantu aba bavugana ngaho nashaka kugaruka kuri cha kindi nyene mvuga nti twebwe abarundi tumenye ko ingorane zacu ari twebwe tuzozitorera umuti harimo n'ingorane ziterambere
urakoze ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana ikintu kiganiro ndagukifuriza kuranirwa aho uri hose mu vyawe no mu bawe naho utaha
kwa Nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Arakoze Jerome Niyonzima n'abatumire biwe bari bari kumwe kwa Nyaburunga. Reka dushimire namwe bw'inshuti bakunzi mwagumije ku mirongo y'ijwi ya Amerika bakwi shortwaves canke kuri FM aho tuzumvikanira ko bakoze badufashije muhinga bw'ivyuma barimo Innocent Kimenyi. Ijwi mwarimwumva ni ryari rya Jordan Nahazu narindemesheje ibiganiro jino mugoro bavyo wa 2022 kwezi kwa 9 muri 2018. Ndayifurize kuranirwa mayi no mu vyanyu tuzosubije mu makuru yo mu gitondo mandanye mu gihe gwa n'urutonde rw'ijwi ya Amerika mu ndimi zitandukanye.